ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe muduteza amatwi kaze mu kiganiro yaga mushikirizwa na jewe Kavunja Pore Mabre duhere mu Rusenda. Akanama gakuru kajejwe impunzi n'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika karungitse umugwi w'abahinga uyu munsi ngo birabire ibibazo by'impunzi z'abarundi hamwe n'abakongomani babakiriye basanzwe babayemwo ngo bongere bumve ibyifuzo byabo. Twumvirize bamwe mu bavuganye n'umunyamakuru wacu Odete Nibizi.
Nka twebwe abagendana mu mwunga mu ikambi ya Rusenda twatwiteze ko tuza gutanga ibyiyumviro kugira turabe dushobora kuvugwa kuko icyambere no kuvugwa cya kabiri nacyo tugafashwa mu mashyirahamwe kuko twabonye ko gusegerereza ari ingorane kwishyira mu mashyirahamwe kugira turabe ukuntu dushobora kubaho.
Icyo novuga ku ishyirahamwe ryo kudutembera ngahanye muri Rusenda novuga yuko bodufasha kubera ko ifashanyo turiko turaronka buri kwezi ya ration ntikwiye. Tugiye kwa muganga ntibaduha imiti ikwiye, abana ku ishuri baguma babirukana, ibyo byose ni bibazo biriko biradukorana ko natwe naho twikora nta kintu dufite dukora mu inkambi kitwinjiriza amahera. No kuvuga ko budufasha kugira ngo turabe ko twororanirwa mu buzima bwacu n'ibibondo byacu.
Data aho tutagira iyo tuje niyo tuva bane bararosa madresse tutatugorewe ngaha muri yakeye.
Tugumaho nyene mu Rusenda. Abakenyezi b'abarundi baho nyene mu ikambi baregeje inyuma ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi usanzwe uhimbazwa kuwa munani ntwarane bakaba bazowuhimbaza ku itariki ya 22 z'uku kwa gatatu nyene. Mve bamwe mu bavuganye n'umunyamakuru wacu Ndayishimiye Pascal baratanga impamvu y'iryo yunguruzwa.
Ni kwa ntirampe ba Pascalzi twebwe cyatumye tutagenda twari dushonje kubera ukwezi kwari guheze n'ukundi kwinjiye tukarapokera urumva ntabwo ari kuja ku munsi mukuru ushonje ntibishoboka cyo gituma tutagiye kandi igiti gituma tutagenda. Aba mama bo mu Rusenda baratugaye bakagenda bafata bagiye bari ku nzego zo hejuru akaba ari bo bagenda gushyira imbere gusaba ko twese aba mama badufata kimwe apana gufata uyu ngo nuko ari mu nzego zo hejuru ngo bace bamufata neza hama mu mama wo hasi bace bamwanga hari bitenge bahereza abandi bagahabo hejuru twebwe bo munsi bakatwiba. Ibyo byose biradushabuja batagiye bagira neza umunsi mukuru tugendaho abari hejuru nyine ku nzego.
Nitwa Niyo Sabaridia twebwe icyo twabivuga ko vraiment ntitwabyakiriye neza kuko umunsi wari ugenewe ko tukorera ko uwo munsi mukuru warasibye n'ubu baguma bahindura ubu nta n'ibyo dukeneye.
Mboko ishyirahamwe mpuzamakungu Caritas yaratanze imfashanyo y'ibikoresho n'ubuhinga aha twavuga nk'inyigisho ku bijyanye n'umwuga ku kigo cy'abahoze ku rugamba Chikitona hamwe no kucicaro gikuru cikamina mu karere ka Fizi. Inkuru ya Thomson Onji mwijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Icyo gikorwa nica bigenga bakomeye ku myuga itanu kandi umwe wese yatoye umwuga azoshobora gukora kugira afashe umuryango wiwe. Iyo myuga ishobora kubazanira amafaranga nayo ni uguteka mikate, uburiro, kubaza, gusya n'imashini n'ubworozi bw'amafi. Niba heza gukora urutonde rw'abo bantu hazocakurikira gutanga ibikoresho bikenewe kandi bifasha mu kugwiza umwimbu. Mumenye yuko sekiteri ya Tanganyika ise imigwi ibiri yabavanye mu bagwanyi abo kwa Kitona na Kamina ku burongozi bwa General Mayele n'umugwi wo mu Ruberizi mu Kiyaya cha Rusizi.
Baraka abasuma bitwaje ibigwanisho barivye amafaranga y'amakongomani arenga ibihomba 500 amatelefone ibisharizo byo kumubiri n'ibindi bintu by'agaciro ku munsi umwe ku ngenzi zo kwibarabara gikamina mu Kinja ahegereye igisagara cha Baraka. Inkuru ya Mani Daudi mwijwi rya Maria Karori ni Nina Hazwe.
Uwo mutego watezwe ku munsi wa mbere tariki 12 ntwarante ku murango izuba riva ku ibarabara rihuza Kananda na Mukinja ku birometero birenga 20 mu bumanuko bw'igisaga bushira uburengero bw'igisagara cya Baraka mu karere ka Fizi. Nkuko bamwe mu bacitse ku 10 babiyagiye ikiganiro yaga zimwe muri izo nkozi z'ikibizari zihagaze ku ibarabara izindi mu ishyamba kugira ngo zishobore kwiba bitazigoye zihejeje kwiba izo nkozi z'ikibizi kaba byace zihereza amashamba. Nkuko abo batezwe uwo mutego babandanye babimenyesha uwo mutego watezwe izuba riva nta wakomeretse cyangwa ngo yijwe. Muri izo ngenzi harimo izituruka mu gisagara cya Kananda kiri ku birometero hafi 12 uja mu bumanuko bw'umugwa mukuru wa Fizi.
Aniho turangirije ikiganiro cyacu mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye ni jewe Kavunja Pole Mabre na kibashikirije na ubutaha.